Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mukakaro umwaka w'2024 ndabaramukije ndabahanikaze mwebwe mwese mwashimiye gukurikirana hajyo inzamba gateka kawe ni wa mwanya w'amakuru mu Kirundi ayo twabateguriye no munsi akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanywanyi ba koperative kora tugwiza umwimbu yo muri komine Giharo iri mu ntara ya Rutana bavuga ko barara ntibuca muri kino gihe. Bidoga bavuga ko bariko barakorerwa iterabwoba kuva batanguye kwiyamiriza ingingo yafashwe n'umuyobozi ajejwe urimi n'ubworozi mu ntara, ingingo yo kubaka amatongo bahora barimiramwo. Ibanki y'isi nayo ngo igiye gufasha gusumba ibisata by'uburimyi n'ivyerekeye umuyagankuba. Byashikirijwe n'intumwa z'iyo banki zahora mu rugendo rw'imisatsi mu Burundi. Murabikurikira muri ano makuru. Ikiganiro ku isoko naho n'umunsi duca hirya no hino ikibazo c'ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo mu mabohero n'ingaruka zavyo uko kwari uguca ku masonga idonido ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ntango z'ano makuru, abanywanyi ba koperative yitwa Kora Twize Umwimbu iri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana baratekewe n'ubwoba muri kino gihe. Bavuga ko bariko baragirirwa iterabwoba kuvaho bandikiye iketi umushikiranganje ajejwe urimi n'ubworozi biyamiriza ingingo yo kubanyaga amatongo barimiramwo kuva mu mwaka w'2017. Iyo ngingo nayo ikaba yafashwe n'umuyobozi ajejwe urimi n'ubworozi mu ntara. Ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu barongoye koperative Kora Tugize Umwimbu ikorera ku mitumba Kibimba muri komine Giharo intara ya Rutana, ngo bamwe bayirongoye bamaze iminsi batewe ubwoba ko bashobora no kugandagurwa. Ivyo ngo vyatanguye inyuma yaho bandikiye iketi umushikiranganji mu vya vyezwe harimwo uburimyi inyuma yo kunyagwa itongo bakoreramwo hari mu kwezi kwa gatanu. Aho ngo bari bandikiye uwo mushikiranganji bamusaba gusubizwa igice bahora barimamwo umuceri n'ibigori kuva mu 2017. Aho basigura ingene umuyobozi w'uburimyi yabatse aho bahora bakorera ahahereza bamwe mu bagenzi biwe batwara umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abajeje intwaro batahora banakora ibyo kurima. Abo bahahawe bafatikanije n'uwa barongoye uburimyi mu ntara ya Rutana bariko baca ku biti no ku mabuye ngo mpaka bambura ubuzima bamwe mu ndongozi za koperative Kora Tugwize Umwimbu, kuko ngo babagiriza kugomba kubakura injya mu kanwa. Ako gashavu ngo kanavuye ku kuntu berekanye umuntu yari yarigaruriye itongo rirenza hektare 4 bafatikanije n'uwarongoye uburimyi mu ntara ya Rutana bakaja baregeranya amafaranga kuba hakota kandi yategerezwa kuja mu kigega ca leta. Abo banywanyi ba koperative Kora Tugwize Umwimbu basaba ko umutekano wabo wubahirizwa. Umuyobozi w'uburimyi mu ntara ya Rutana yaheruka gutanga gushasha urutonde rw'abarekuriye kuharima abanje kwirukana ba kera. Mu bahahawe basasa twovuga Sylvain Ndikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Burunga, Didini Himbazwe arongoye komine Giharo hamwe n'abandi bafite ivyo bahuriyeko n'uburongoye uburimyi mu ntara ya Rutana. Kuri ico kibazo uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe ntiturashobora kuronka abo bagirizwa kugira bagire ico babivuzeko.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Uburimyi n'amasoko ntangaguvu ni bimwe mu bisata ibanki y'isi yose yiyemeje gufasha. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'igihugu inyuma yaho bamwe mu bagize urwego nshingwantwaro rw'iyo banki bahejeje kubonana na Evariste Ndayishimiye igitega ku munsi wa gatanu. Hosine Agire na Gatoni avuga ko abo bategetsi b'ibanki y'isi yose bemeje ko iyo banki igiye gufasha kurusha uko vyahora u Burundi. Urwo rugendo rwabo rukaba rwamaze iminsi itatu mu Burundi kurikira.
uwo muguru heruka kugendera Burundi mu 1987 akaba yari iteka ku gihugu kuko byatanze akaryo kuri abo bashitsi kugira ngo baganire ku byerekeye iterambere ry'igihugu cyo Burundi. Uwo muguru ufite intumbero yo kwibonera wonye na maso mu yandi uko igihugu cifashe aho igihugu kihejeje burindi w'iterambere mbere no kwivuganira n'indongozi z'igihugu kugira ngo bashobore kubona ibisata bikomakomeye cyangwa imigambi mikuru mikuru yashyizwe imbere kugira ngo babandanye baherekeza igihugu cy'u Burundi mu iterambere. Mu kiyago rero bagize cyari kiyago ciza cyane aho baganiriye ku migambi mikuru igihugu cy'u Burundi cihaye eka baranemera no kubandanya bashigikira igihugu cy'u Burundi bakoresheje iguvu novuga ntiziyongereye. Ibisata rero byashyizwe imbere ni igisata cy'uburimyi, igisata cy'amasoko ntangaguvu, igisata cyo kugwiza umuyagankuba mu gihugu cy'u Burundi. Eka baranashima n'inguvu ziriko ziratangwa kugira ngo ugwaruka rushobore gutera imbere, baremera no kubandanya baherekeza imigambi yose. Bavuganye kandi no ku bisata bitandukanye bikora ku buzima bwa benegihugu, nk'igisata c'indero be n'igisata c'amagara y'abantu. Tuvuga rero kuwo mugwi wabo bagize rwego nshingwantwaro baje ku gitigiri c'icenda kuri 25 wagize akamaro kanini cyane kandi utanga umwizero yuko ejo ari heza gusumba yuko iyo banki y'isi igiye kubandanya ifata mu mugongo cyane igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu migambi nkoramutima.
Inzamba
twandanyirize ano makuru ku iganiro ku isoko cyo ku minsi yose ya gatandatu. Uno munsi tugaruka ku bitigiri by'umurengera by'abanyororo birango mu mabohero yo mu Burundi. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero biguma byiyongera cyane mu Burundi. Ubushikiranganje bw'ubutungane buheruka gushikiriza ko byagabanutse ku rugero rushimishije, ariko baharanira agateka kazi na muntu bobo bakavuga ko atari byo. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa gatandatu mu kakaro mu 2024 tuvuga ibyo bijanye n'amabohero usanga yakira ibitigiri by'abapfungwa byigwija karenga gatatu kubo yategerezwa kwakira. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Igihe ubushikiranganji butandukanye bwari ko bwishura ibibazo by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu kiganiro cyabereye mu ntara ya Makamba kuwa 28 Ruheshi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Lievin Macumi yavuze ko ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero byagabanutse ku rugero runini.
Agira amenyeshe ariko atumviriza bose yuko muri uyu mwaka w'2023 ushira 2024 ubushikiranganji bw'ubutungane gari twararitse cyane guhangana no kugabanya ibitigiri z'umurengero birangwa mu mabohero. Nanze ibitigiri nagiramenyeshe yuko nko mu kwezi kwa kabiri tariki 19 z'uyu mwaka twatanguje isekeza yo kugabanya bimwe biboneka izo bitigiri. Isekeza rero ryatanguye itereye mu Rutana aho abanyororo bashika 563 barekuwe kuko by'ukuri basanze irekugwa ryabo ryabo rishobora gufasha ibyo bohero ryabo rishobora gutunga ibitigiri byumvikana. Twarabandanije turagenda ibubanza. Ibubanza haca hari kugwa abanyororo 178 ntibyahagarire ngaho haciye hashyirwaho igikorwa hari umurwi usanzwe ubikora waciye ukwiragira amabohero yose yo mu gihugu. Muri ino minsi ibitigiri nka byose biko biraboneka bazorekurirwa rimwe. Hari ikindi gikorwa cyakozwe mu bushanganji bw'ubutungane, igikorwa cyo gukinga igwirirana ry'ibitigiri by'umurengera. Muri uyu mwaka haratanzwe intumbero kubashikiriza amanza bose kugira ngo by'ukuri hageze gufunga umuntu hapfungwe by'ukuri uwo babona akwiye kwegerezwa ubutungane.
Amajwi y'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane yatororokanijwe na bagenzi bacu bo muri Television Renaissance. Jean-Claude Ntiburumusi ajeje igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe rigwanya gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu akati Burundi, we wamenyesha ko ibitigiri by'abapfungwa ahubwo byiyongereye.
Ibiharuro dufite uno munsi byerekana yuko abanyororo babandanije baba benshi, hanyuma ubuzima mu mabohero nabwo bugaca buba bubi cyane aho abantu basumenga basigaye bafatwa nk'ibikoko. Ahadufatiye ku biharuro nuko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2024 amabohero yari arimo abanyororo barenga 13 n'amajana 15. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyene abanyororo bari ku 13 n'amajana 693. Nuno mwaka aho tugeze abanyororo bararenga 13 n'amajana 75. Tuvuze ibitigiri byo mu kwezi kwa gatanu. Murumva rero ko kuvuga yuko hari gabanya abanyororo byo bavyarabaye ko atari byo tudufatiye ku bitigiri, kuko abanyororo n'ubu bacuzuye mu mabohero ku rugero runini cyane. Rumva rero nimba bashobora kurekura abantu 500 bagaca binjiza kumbure 1000 cyangwa 700 muri mu mwanya mutoyi, birumvikana ko iyo politiki itazigerwa ishikako.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, umushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi aravuga ibyo abona byokogwa kugira ngo iyo ngorane itore umuti.
Tukasaba rero ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwogerageza bugafata ingingo zishyirwa mu ngiro kandi zihuta, kugira ngo bagabanye bimwe bigaragara ubwishi bw'abanyororo rugumwa bwibonekeza mu mabohero. Aha turavuga ibijyanye n'uko abantu bakurikiranwa ku byaha byo gupfunga babikora igihe atakindi kindi gishoboka, ariko bagafata yuko umuntu akurikiranwa n'ubutungane benshi bo kurikiranwa bidegembya, ntihabe guca bihutira kubapfunga atangiye ubutungane ihari. Tukasaba kandi nuko twama tubivuga yuko uraba ukuntu bushira mu ngiro bisanzwe bitekanijwe mbere n'amategeko mu gitabo mpana byaha cy'u Burundi, yuko ibihano byose batorawe ko ari gupfunga mugabo bakoresha n'ibindi bihano ari nk'ibihano byo gukoresha ibikorwa by'iterambere rusange. Ubwishyu bw'abanyororo rero nuko tuguma tubona mu mfuruka imwe yuko mengana kugabanya abanyororo kugira ngo amabohero agabanuke mu abanyororo, cyane cyane ugasanga nk'ubushikira bw'ubutungane buba bushaka gukorera kuko bitwara uburyo bwinshi igihugu. Mugabo si ibyo byonyine, ni uko ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero buhonyanga n'agateka k'abanyororo gatanga n'agateka kazi na muntu, kandi bikagira n'ingaruka mbi ku magara yaba amagara y'abanyororo yaba kujyanye n'ingorane zo mu mutwe canke indwara zishobora kwaduka kubera ubwinshi bw'abanyororo. Aha rero niho duca tuvuga yuko Leta y'u Burundi itegerezwa no gukingira abanyagihugu, iteza gukoresha mu ngiro ingingo zishoboka zose zihuta kugira ngo aba banyororo babeho mu buzima bwumvikana, ntibabafate nk'ibikoko. Turasaba rero ko umushikiranganje w'ubutungane yokorana n'amashyirahamwe yigenga gishobora kuba gikorera mu Burundi, mbere bakareka n'amashyirahamwe mpuzamakungu akaza gakora mu Burundi kugira ngo ibyo bikorwa bijyanye no kugabanya abanyororo bikorwe neza, bikorwe byisunze agateka kazi na muntu. Harageze yuko ibijyanye n'amajambo, kuvuga amajambo ariko ataja mu ngiro, bihagarara kugira ngo ikivi kigaragare ko kiriko kiratozwa, hanyuma abanyororo nabo bagira agahengwe mu buzima bubi babayemo.
Aha rero akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Mwese mwaduteze abiri turabakengurukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.
Ngusozera no makuru tubashikiriza makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi turiko turasozera nayo mukaba muyashikirizwa na Eddie Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'ibinyasha makuru muri nondwi SOS Media cyanditse ku mpunzi z'abarundi bicirwa mu ikambi y'Ikakuma mu gihugu cya Kenya. Mu kiringo cindwi imwe yonyene impunzi 10 zarishwe harimwo iz'abarundi 4. Intandaro ngo nakaguma kadutse mu mpunzi z'abasudani kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi guheze kwa gatandatu. Ivyo ngo vyatanguye ari bitoyi hagati y'abakiri bato babiri, umwe ava mu bwoko bw'aba Nuer uwundi ava mu ba Anuak. Ayo moko akaba ari nayo afise abantu benshi muri ico gihugu. bukeye ibiziga bibiri byaratowe hafi kambi noneho induru ziba induru impunzi z'abarundi n'iz'abakongomani baciye baja kuvyivangamwo baja gushigikira abo mu bwoko bw'abantu wake noneho umuriro waciye waka abarundi bane basiga ubuzima abandi barakomereka cyane harimo n'abana abapolisi n'abasirikare barasutsemo mabisi induru ziragabanuka ikimenya cy'amakuru iwacu naco canditse ku munsi mukuru w'imyaka 62 uburundi bumaze buronse intahe yo kwikukira kibonekeje nkuko ico kimenyesha makuru kibivuga nuko atagihugu na kimwe kibanyi carungitse intumwa kwifadikanya n'abarundi guhimbaza uwo munsi mukuru wabereye ku kibuga citiriwe ingoma igitega igihugu nka Tanzania kitahora gihara mu kwifadikanya n'abarundi mu minsi mikuru nticari kihari eka na Kenya kwabaye uko naho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yabaye umutumire w'iteka ku munsi nk'uwo muri Kenya umunsi bise Madaraka Day eka na Uganda vyabaye uko nta wiserukira yigeze ahagera icatangaje cyane abatari bake ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarungitse umuntu numwe kandi Burundi bwitwa ngo bwarungitse abasirikare babwo gufasha leta ya Kinshasa kugwanya umuhari M23 u Rwanda gogo vyasa nibizwi ko rutagera nkuko iwacu kibivuga uravye ingere migenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda batosekaye abakurikiranira hafi ibintu nibindi bakabona ko hariho agahaze mu migenderanire y'u Burundi n'ibihugu byo mu karere na mpuza makungu umwe mu banonosoye ibijanye na politike avuga ko muri leta ibonekeza uburuhe budasanzwe tubandanye na Burundi Echo ico kimenyesha makuru kivuga ko u Burundi buri ku rugero ruto cyane mu bijanye no gutanga umuyaga nkuba mu banyagihugu ugereranije n'ibihugu vya kakarere Burundi buracari ku bice 15 n'ibice 3% umugambi wo gukiragiza umuyaga nkuba mu bice 36 by'igihugu byatanguye kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2021 utanguzwa n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu amazi n'ubutaka gushika ubu ibibanza bibiri gusa nivyo bimaze kuronswa naho ne ku bice bidakwiye ivyo navyo n'umugwa mukuru wa komine Rutovu n'uwa komine Kabezi mbere gusozera ano makuru yanditswe n'imyasha makuru muri ABP4 canditse kubi yayuramutwe bitakira gaseseshwa rumuri ku binyobwa mu gihugu cy'u Burundi uretse ko byonona ubwonko biranatuma umuntu atagira utuguvu two gukora ibikorwa bisanzwe vya misi yose ivyo bikaba bimenyeshwa na Valentin Avyarimana arongoye ishyirahamwe ryishinze kugwanya ibiyayuramutwe Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue ABMPD mu mfunyapfunyo avuga ko bimwe mu bituma abantu banywa ibiyayuramutwe harimwo ubukene agakuku guta imico n'akaranga ukutiyemera n'ibindi cyo tubagenze rero mwariko madukurikira niho duce tugakiza amakuru yanditswe n'umenyesha makuru muri Nondwi Edi Claude Nazo reka ndabashikiriza ndabifurize kuranigwa aho muri hose na kwa gatandatu uza kuri radio Inzamba agateka kawe n'agahwana
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze Edi Claude Linazwe hakaba ari nungaho hagarukiye makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mukaba mwayashikirijwe na Josine Kaze mugira amahoro iwanyu na hutaha.